VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe kuri rino genekerezo rya 30 z'ukwezi kwa mbere kwa 2017 muri cya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya.
Igemeri ni 178, ikiro ni 1000. Barumuna caburi ngena byifata bana bakigwago yomba barira nawe ukacyubura icyo heza abantu ukajya mu kurira ne wukurira.
Uyu numwe mu bavyeyi bo mu ntara ya Bubanza avuga ko atagikozwe ngo ibiciro bigabanuke ku masoko, inzara izobandanya ibatikiza. Iyo nkuru iri mu zo tubatumiriye gukurikirana mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere y'ayo makuru yose ndabemereye mbanze ndabwire muri make ko bamenyesha makuru badaharugwa ibitigiri. Abaharanira agateka kazi na muntu hamwe n'abatavuga rumwe na leta ya Gambia bari bamaze imyaka irenga 20 barahunze intwaro y'uwahoze yatwara Gambia ya Haya Jame bariko baratahuka mu gihugu cyabo. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Gambia Richie yaganiriye na bamwe mu bariko barahunguka bamubwira ko anezerejwe no gutaha inyuma y'imyaka irenga 20 bari bamaze mu buhungiro. Ibiro vya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump vyemeje ko perezida wa Amerika yafashe itegeko ry'agategekanyo ribuza abanyagihugu bo mu bihugu indwi vy'abayisilamu kwinjira muri Amerika. Trump yashikirije ko Amerika yishimira abimukira kandi ko izobandanya yerekana umutima w'urukundo ku bahunga ubwicanyi, yamara yongera ko batazobikora bazobikora muri antunga bakingira abanyamerika n'imbibe z'igihugu. Mwomenya ko igitigiri kinini c'impunzi abafise uburenganzira zira bwo kuba muri Amerika, abanyeshure n'abakozi bari basohotse igihugu babujijwe kwinjira muri Amerika kuva iryo tegeko ritewe ko mukono kwa gatano abonabona baturuka muri ivyo bihugu indwi. Iryo tegeko rya gategekanyo k'imisi 90 ribuza abamuka mu bihugu Amerika ivuga ko birimwo umutekano muke n'ibikorwa vy'iterabwoba ari vyo Iran, Sudan, Iraq, Syria, Yemen, Libya na Somalia kwinjira muri Amerika. Abanyagihugu baharugwa majana kuri no wa mungu barahuri hafi ibiro vya perezida na haba White House Washington biyamiriza iryo tegeko. Ahandi hakoraniye abagiyamiriza ni ku bibuga vy'indege vy'i New York, Washington, San Francisco n'ibindi bibuga mu bisagara bikomakomeye. Bamwe mu banyishinga amateka mu migambwe ibiri ikomeye muri Amerika ya Republicane n'abademokrate bamenyesha ko badashigikiye iryo tegeko. Abashikiriza manza abo mu mareta ane yo ngaha muri Amerika bariko mbere baragerageza kuza ko iryo tegeko rishigwa mu ngiro mu bice bakuriramo. Igisata cishamwe mpuzamakungu nicita ku mpunzi RCR gitangaza ko impunzi z'abanyesiriya ndetse n'izindi zitari intambamyi ku mutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. RCR hamwe n'ayandi mashirahamwe haranira agateka ka muntu bariko basaba Amerika kwisubira ko igahagarika itegeko ribuza abimukira kwinjira muri Amerika. Vanina avugira RCR arahakana ko impunzi z'abanyesiriya atari abakora iterabwoba, amenyesha ko izo mpunzi zihunga iterabwoba kandi ko abo barinda bemeregwa kwakira n'ibindi bihugu bari mu bangamigwa cyane ku isi. Abo nabo bagizwe n'abagore, abana, abafise ubumuga hamwe n'abafise amagara make. Radio ya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibicicenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye kuri rubuga rwo kuri internet yacu ari wezi tatu akaburungu radio yacu voa.com, nawe kuri rubuga rwa Facebook adresse yacu ni radio voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro cyacu tugere mu ntara ya Bubanza ikomeje kuvugwamo abanyagihugu bageramiwe n'inzara bataka bari mu ntwaro kubaronsa amatongo yo kurimamwo no gukora ibishoboka byose kugira ngo ibiciro ku isoko bigabanuke. Abari mu mashuri hamwe adakiranira inyungu za politike basaba leta kumva kamo kabo banyagihugu. Ivyinshi ku ino nkuru tubibaza umunyamakuru wacu Diane Ndonse akorera mu ntara ya Bubanza.
Abanyagihugu bo mu masite ya komine Gihanga na komine Bubanza bagizwe n'abahungutse bava mu bihugu bitandukanye bantaho nikora ahanini bagizwe nabo mu bwoko bw'abatwa basanzwe bafise ikibazo c'amatongo kuruta ubundi bwoko. Ihagarikwa ry'imfashanyo kuri be nabo bantu byatumye bibagora kumenyera kwibeshaho. Abo banyagihugu batwiganira ko ibintu byunyuwe nuko batigeze baronswa amatongo yo kurimamwo. Ikabari na ntandaro nyamukuru iri kiratuma abo banyagihugu bapfa kubera inzara. Nintunze Gaspari aba muri site ya Muyange ya mbere avuga ko icyo kibazo cy'amatongo kidatorewe inyishu nubu bazobandanya bapfa.
Mu bisanzwe ingorane zigiye kubonekana gose no munsi ariko zabaye kuva kera kuko bagitangura kugira iyi site bubatse n'aya mashuri bahazanye abantu b'impunguke bavuye hanze bahazana bari bahungiye kuhiranda muri site hamwe n'abatwa bahora abangaha baca babahamazu ariko ntibigeze babereka aho bashobora gukubita isuka nuko babayeho uko ureko n'izuba ryaceri jamwe ubu wino bahora bivuga ati mfisa utugumvungiye kuronderera umuryango ubu ntaharonka arondera acaza bakicarana atakintu gikozwe n'ubundi n'abandi barapfa.
Aba banyagihugu basanzwe babeshejweho no guca ingero ku munsi mu kuja kurimira abafise amatongo. Ariko abagifise ingufu zo kuja guca iyo ngero bavuga ko batakironka aho bayica kubera ko imirima yatikijwe n'uruzuba rwahitiye rwaka. Ivyo kandi vyatumye n'agahembo bahora baronka kagabanuka. Ibintu bikaba vyunyuwe n'iduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa nk'uko abo banyagihugu babitwiganira. Aba ni bamwe bo muri site ya Muyange ya mbere n'iya kabiri baganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Nturi buronke naho uza gusumira ngo uronke ibintu bishaka kukubeshaho. Itashaho yonyine yaho ikorwa ku mafaranga 2000 cyangwa 2500 ugeze ku mahera 180 none 180 ubwire ngo urasumiramo umuntu ari hamwe ubukomeye honyine.
Igemeri ni 2780 ikiro ni 1800 mvara umuntu acabura ingena byifata bana bakigwago yomba barira. Nawe ukacubura icyo heza abantu ukajya mu kurira ne wukurira.
Uko ibintu bimeze bamwe muri aba bikora ku gutorora ivyimbugwa vy'ibisigarira mu mirima yabo mu kibano cyabo ivyo bo bita kunuranura. Uyu aba muri site ya Muyange ya kabiri muri komine Bubanza duhuye yikoreye utugori dufungiye mu gitambara atwikoreye ku mutwe ari kumwe na bagenzi we.
Tuvuye kunuranura utugori yo mu musasa aha inzara yaratwise ni hamwe nyene hituntu.
None ibyo nivyo muvuye kwiba?
Oya tuduhumba ho baci tukaba bunuranure mu bisimba batusanze yahubwo duhakwa gukubitwa tukakubitwa ni gukubitwa tuzira ubusa kukubera inzara.
Utwo uzo tumaze imisi ngaha?
Eka mama nuno munsi nyana turara duheze mu bana.
Ha mejo naho?
Ezo naho ni kwemanga uko nyene umuntu akaca yemera akaguma ngaho ni inzara ntaka.
Ubu bukene buvugwa ko ahanini bwo babuva kukubura amatongo kw'aba banyagihugu harababona uko bwotoregwa inyishu. David Ninganza umwe mu bavugira amashirahamwe adaharanira inyungu za politike SOGEPAE avuga ko abanyagihugu bo mu masite bakwiriye gukwiragizwa mu makomine atandukanye kugira ngo baronke aho bikora.
Hategerezwa kuba imihana 10 ngaho yindi mihana mu yindi zone yindi mihana mu yindi komine bagasanza ugacusanga bashoboye kubaho. Rero icyo ni cya mbere jewe mbona cabaye kwintambamye.
Ariko rero abarongo ya makomine muri rusangi bavuga ko atamatongo akiriho yo guha abo banyagihugu. David Ninganza abandanya avuga ko intwaro zagiye zirakurikirana zititayeho ikibazo cy'amatongo kubahunguka. Agasaba ubutegetsi bwo muri kino gihe kuraba ko abakozi bo mu mugwi wa CNTB ujejwe itunganywa ry'amatongo n'ayandi matungo babifisemo ubumenyi bukwiye.
Umugwi urimo abantu batandukanye ivyumviro bitandukanye n'ubwenge butandukanye bafise n'ubumenyi bagiye n'ukurahura ahandi tugende mu bihugu mbega nimba hari igihugu kanaka cigeze kugira abantu bavuye hanze mu mwanya umwe cavyifashemo gute hanyuma duheje kurahura ubwenge tukaca tumenya ngene utunganye vy'iwacu mugabo pana kunoma naka ngo n'umuhanuzi mubushikiranganje bw'intwaro ya gati ngo uyu niyo muri bonne gouvernance ngo dawe waregere mugambwe urya razi kuvuga neza mu radio no muri televizio ugacusanga ni ucuhereza kazi ivyo niho vyononekariye. Nyakubahwa umukuru w'igihugu akunda kuvuga ati abavuze inanga ni bavuze inanga aho umuduri wavuze umuduri. Rero ivyo ntibakwiye kubiha abinanga n'umuduri bose ngo baje hamwe hanyuma naho ngo twirinde ngo turindire kuzoronka inyishu nziza.
Twibutse ko site ya Muyange ya mbere irimo imiryango igera ku 320, site ya Muyange ya kabiri nayo irimo igera ku 600. Twibutse kandi ko kuva mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze kugeza ubu abantu bagera kw'12 aribo bamaze kwitaba Imana kubera inzara ariko kandi abarongo ya masite baravuga ko hari nabandi bamaze gupfa nubwo badashobora kwemeza ko baba bahitanywe n'inzara ibubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Urakoze Diane Ndonse tuvenga hibubanza dukubitire muri commune ya Mutaho y'intara ya Gitega ivugwamwo abasangwa butaka batari jukira kuvyara ku rugero abatwa bavuganye n'ijwi rya Amerika biyemereye ko kutavyara ku rugero biriko birababuza kwiteza imbere nkuko muvyumva muri no nkuru ya Raisa Liliane inamahoro akora mu ntara ya Gitega
Imijyango itari mike y'abatwa baha muri commune Mutaho ifise abana bari hagati ya batandatu na munani insiguro itangwa n'aba batwa nuko bava mu bwoko buhona aho bavuga ko mu mujyango niyo haba havutsemo benshi baruhira gupfa bahitanywe n'ibiza bitandukanye bagaca bahitamo kuvyara benshi kugiragiza abapfa baronka basigara nkuko babandanya bavyivugira uyu mufasoni yemeza ko kuba yavyaye abana indwi vyatumye aronka basigarana abandi barapfuye
Kwega batwa oya batwa sibeshi mbere twebwe turahera ni turi banzirihera kubera tutaramba none ubona byayo twatwana akaba nka batatu cyangwa babiri none ubona iyo iyo ugorugo apfu apfuye go carusigarana nde cewe naciriye kundwe abandi barahwera hasigaye dutatu None wumva yoba bakiriho simba mpiri
mu mpera z'umwaka uheze iyi komine ya Mutaho yatanye ikibanza ca gatatu mu mahiganwa yo guhimiriza kuvyara ku rugero yatunganijwe n'ishiramwe ry'abatowe ku nzego zo hasi Abelo yamara bisa nka inyigisho bahabwa n'abaremesha kiyago zibimpfa gusa abakenyezi bayaze n'ijwi rya Amerika biragaragara ko bagifise amakuru y'ibihuha yerekeye uburyo bwo gutandukanya imvyaro bakura mu kibano ndabumvira ubusa Eliana n'umukenyezi aserukira abandi aha muri iki kigwati c'abatwa avuga kubgabo ivyo gutandukanya imvyaro ataruhara babifisemwo kwicara igikorwa c'Imana
kubera twa tuva mu ndazihona nk'ivyo bintu navyo byo kwikingira nk'ubu nka twebwe abatwa twirirwa twisonzeye hari ibintu by'imiti ngo babahereza ngo by'ibinini wiyishiwe n'inzara ngo cyo kinini ngo utaronke ibyo ngo ibyo urya bikwiye ngo kice kikuvyimbisha amaguru n'amatama urumva ubugiye kwica gateka kawe aho waruru gatera usubira inyuma Imana ishatse ngo byara aba nabo bacumi bo babyara Imana ni yashaka ati wowe gezabo akaba ariho ahagarikira yicwa n'inzara aba babona
Naba batwa bavyara abana benshi suko bafisa mikora ashemeye ubukene n'inzara nivyo birangwa muri iyi miryango uko ibintu biri nuko abana bafungura rimwe ku munsi abakuze nabo bishika bakabwirirwa ibintu bikunyugwa kandi nuko imyidoga ari myinshi mu kibano ifatiye ku busuma bwo mu mirima bwagirizwa babatwa ku ruhande rwabo ntibahakana ko bishika bakarengegwa n'inzara bikabatera kwiba mu mirima y'abarundi narijya benshi muri bo atamatongo yo kurimamwo bafise
ugirano kube no hakan araho bona bagufashe mumutanye gashwa mu mukana ntaba yibitu nturenje naho hashwa mu na kagori na gatoyi cyangwa sikati nkako bacho bataba mu mininyi mama boko bacho bataba rabona ko
kugwego gw'intwaro bavuga kwigwirirana ry'abantu riri ku muvudu kudasanzwe muri iyi commune rikaba no mu bisubiza inyuma iterambere ryaha mustanire wa commune Mutaho Denis niyo muhanyi avuga ko imigambi y'iterambere bigora kwishikira abanyagihugu bose aha ni mu iyi commune ya Mutaho iharugwamo abantu bashika 180 muri bo abashika 150 bagizwe no gwaruka indongozi yino commune igamagarira abanyamutaho bose kwijukira irondoka rijanye n'amagara meza
abantu rero bagumye barondoka gutya Hari shuru sanga liko abana 2000 hari turase nk'ishuri ngaha gitwa Mutaho ya mbere liko abana 2000 mu bihe tugeze mu rero n'ibihindu ndagurika gibihe biragoye yuko umuntu abeshaho abana barenga babiri barenga batatu usanga ari umuziko bagaca banduruka rero bacika imihimbiri abandi bakaja kumarikara abandi bakaja gupagasa mu yandi makomine ya kure ahubwo turabona yuko dukwiye guhagarika iyi migambi yo kubaka inyubakwa ahubwo ayo mahera tukayashira mu kwigisha abantu ko bakwiye kugabanya imvyaro
iki kigwati cy'abatwa cyo muri komine Mutaho kigizwe n'imiryango 65 muri bo abana bari munsi y'imyaka indwi nibo bagwiriyemwo mu ntara ya Gitega Raisa Liliane inamahoro ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngiye ndi hano Kampala Uganda Je ni mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko ijwi ry'Amerika dutandukire ayavugwa makambi duhereye mu gihugu cha Kongo habarundi bo mu bwoko bw'abatwa ba Mukamanyula mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu ya Majepfo batangaza ko umurimo wo kubumba inkono ubafasha muri kino gihe imirima yabo yahuye n'uruzuba. Vedaste Ngabo adufitiye ino nkuru ndende.
Imijyango y'abatwa batuye mu Kamanyura barishimira amafaranga bavana muri uyu murimo wo kubumba inkono. Nubwo aya mafaranga bavuga ko ari make yabikurikije n'umwanya n'umuruho bibatwara mu gukora ako kazi. Aba bagore bakora uyu murimo babwijwe ijya Amerika ko iyo bashoye ku isoko inkono zabo mu murenge wa Bugarama mu gihugu cy'u Rwanda badashobora kuburifu yabarengereza umunsi muri iki gihe inzara ibarembeje.
Tuzijyana mu Bugarama tugacururiza mu Ruvunge tugacururiza mu Kamanyura iwacu.
Inkono imwe ibihagaze kuranga.
Imwe twigurisha 200 amanyarwanda.
Ese ariko isoko ryo mu Bugarama ngo ni giza kurusha andi masoko.
Eh ryo ririhuta da. Turazijyana umuntu akateraguza akabona ayo 200 ukabona 50 ukabona 100 tukahera. Ariko ahi wacu mu Kamanyura twazijyana tukagaruka iminsi 2. Paka tena twazijyana mu Rufunge naho bakadusayita bakadukagurisha sanfura nabwo bugahera. Nuko gye nyine nabonamo nka 500 y'amanyarwanda ntaguranya mahatsi 2 zifu base nkata. Hawa naja nkiyo mu Rufunge nabona nk'igihumbi 500 cy'amakongomani. Nkagora mu kibigozi bingahe n'ubukeperi tukararira ku cyo bwacya mu gatondo nkajya mu dukwe nkajya mu misozi nkasenya dukwe natuzana nafatamo kandi nk'ibigozi bibiri n'ikeperi za sanfura tukanuko
nyo ikeperi muri kuvuga ni kari kubundi
Zambia.
Zambia ni iki
zajanga ubwo abutanga kwa keperi ubururu
uwa haya bumba nyene washobye kubona nyama haifu nawe sayija kangahe nuwo munsi nyene turi utwo dukono yayibona nabasi bukeye akongera gasubira muri nyabumba. Ukunguka haya bumba ni inzara gusa afite ahumwe kuri munda kugira ngo azaje kwiyo nyamaha kandi nukuberazo batwise kandi utwo dukono yaronka 200 akagora kandi icyo kigemere nabase.
Mu myaka ishize aba batwa batuye mu Kamanyura bakaba bari basanzwe bahinga ibigori ibishimbo n'imyumbati ku bwinshi, ariko kuvaho imvura yaburiye muri iki kibaya cya Rusizi inzara ikabibarembeje kimwe n'abandi baturage b'abakongomani batuye mu Kamanyura. Iyi nzara bavuga ikaba hanini yari yongereye nyuma yaho izuba ryibasiye imyaka yabo yari mu mirima.
Uburere ndarirenga ntari hari gena najyama ntabonye n'ikigozi ndi nkajyama bugaca mu gatondo nkazinduka nongera kubumba.
Hano muri Kongo muhabaye gute?
Duhabaye gutyo n'inzara n'ubukene bwose.
None se ko mufite amasambu menshi mwagiye muhinga?
Turahinga ntibyera.
Aba batwa bakora uyu murimo wo kubumba inkono no guhinga ntibemezanya n'ababanenga bavuga ko impamvu basonza ari uko badahinga.
Turahinga ariko imyaka yarumye kandi nta mwaka tudahinga. Nibyo batuzimura ngo ntago duhinga turahinga ntago twigwa twica hanga. Niri zuba niryo ryaduteye ubute bwo guhinga. Hejuru umwaka twahinze ntitwasarura nta bishimbo twasaruye. Nubu ni nyumbati ntayo tuzosarura.
None si indi myaka batwa binanga begeza beza.
Twabaza bezaga tugahibahinga tukeza tugasarura nk'uko abandi banyagihugu basarura. Ariko ubundi bazatubeshera ngo ntago duhinga turahinga. Wowe baho udahinguka gice. Twari kubaho gutudahinga. Wari kurya iki? Iyo uhinze ubaweze ugasarura abana bakaronka ibiryo nta nzara ubufite.
Abatwa mu Kamanyura akaba adasiba gusaba ubuyobozi bwa leta amashyirahamwe atandukanye ko yaba ubufasha binyuze muri uyu murimo bakora wo kubumba inkono. Ibi bakaba bivuga baherewe ku isoko bari bahawe n'amashyirahamwe yigenga ryo kubumbira abandi baturage bo mu kibaya cya Rusizi.
Twakwifuza nuko nyine badufasha. Bakadufasha nyine ku bintu nyine byo kurya. Abo nuko nyine tubirondera nuko tubigira tukabura n'isoko yo kubigurishiriza bakatugurira nyine nuko twabibumba tukaronga umusinga nyine yazage abitugurira nuko twahora twari twarose ibonezi igende bitugurira.
Ariho nije yigeze bibagurira mbere?
Yazi tugurira bwa mbere twarabibumba igihange kimwe tukoza tugigurisha idolari 10,000,000,000,000 abafurira akabaro baza kubigura ibonezi ikagenda irikira abapokeza tukatekera ifaranga uko nyine ariko ubuntu byabaye nta soko tukironka tubizanamo ni mu isoko turabizana nituronka isoko babita
icyakoza nubwo bimeze gucyo ubuyobozi bw'iposta nkuru yo mu Kamanyura tangaza ko hari amashyirahamwe ajya afasha abana babatwa muri gahunda z'uburezi tubamenyeshe ko aho mu Kamanyura habarizwa abatwa bagiye bava i Burundi mu Rwanda ndetse nabo muri Congo ari mu birometero 100 urwenda n'inkambi yo mu Rusenda ndetse ngabo kubwijwe rya Amerika mu Kamanyura ho muri territoire ya Warungu.
Ikiganiro ni wanyu mu ntara cibanda ku makuru avugwa mu ntara zitandukanye zo mu Burundi ico kime ni kambi zahungiyemo abarundi mu bihugu bibanyi ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda nayo ivugwamo impunzi z'abarundi bihaye ihangiro ryo kwigisha abakiri bato akaranga bakoresheje ibicurangisho kavukire inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana.
Aboni sanze gera Fabrice na Iterite Alexandra basore batarakwiza imyaka 30 ariko imico y'ikirundi bakabamenyesha ko bihaye intumbero yo kwiteza imbere mu Burundi bari mu mugwi abaragwa karanga bamaze guhunga bagahurira Mahama bace bashinga umugwi umuco w'abarundi Zion Melody. Aba basore bamenyesha ko akaranga ku Burundi bagendana aho bari hose
akaranga ku Burundi bundi turagendana kuko ni ndemanwa Burundi twaragakora tukacuraranga nico gituma n'ubu unyaho turi twahunze ntitwahunze gucyo twahunzaganye bya bicurangisho byacu kuko niyo identite yacu nyene iyo identite rero nico gituma tuyigendana nico gituma twavuze ati rero imahama kwa harabarundi bene wacu bibagiye akaranga harabatari baragaciyemwo batakiriwe umugani twavuze ati reka rero tugire hano mugwi duhuze ugwaruka twigisha karanga twe twaragira ibakwe yukwiga ibicurangisho kavukire yukwiga intambo zose za z'intara kama y'u Burundi rero niho twaciye tuja hamwe tutireka tuvyigishe kugira ngo tugire umugwi turagira umugwi ubutwawise umuco w'abarundi Zion Melody twigindemesho twigihe kugira ngo turemeshe abarundi bo mu nkambi turemeshe abari mu Burundi nabo nyine kugira ngo irino ryacu ribashikire
iyo muri komunikisha abandi baravyitabira koko
ego cyane baravyitabira kuko nkubu unye aho tugeze turabona ko tugeze ku gitigiri kinini kuko unubu muri iminsi ya vacances tumaze iminsi tugira inyigisho byerekeye nakaranga ku Burundi kugira ngo tubigishe icari cyo karanga tubigishe akaranga mutima ku Burundi hama tubigishe n'uwo mwuga kuko gucuraranga karanga n'umwuga ukiza kandi n'umwuga uhesha iteka igihugu ukaguha iteka nawe wenyene cyo gituma rero twatumaze iminsi mu izo nyigisho urere inyigisho zararangiye kubera kiringo cy'amashuri igomba gutangure ariko umugwi urahari n'umugwi ugizwe n'aba imisore itari mike inkumi n'ugwaruka n'abana bakiri batoyi cyane rirabo bana nibo Burundi bwejo niyo novuga yuko ari bavuga mu kirundi ngo igiti kigororwa kikiri gito rero niyo twitaho cyane kugira ngo imibabaro bafise yuko batakiri wabo ishure guhera bumve baremye bumve bako bari mu vyiwabo bumve ko batari handi hantu hanze bumve ko bakiririmba twaturirimbo twiwabo bagitamba za ntore za kanyarusizi baravyitabira kandi barabikunda cyane
ufise umuduri wunda afise inanga umuturi inanga muri kumarabishira hamwe mu gacura nanga amajwi arahura
amajwi arahura cyane ngira nawe wumvise mu gihe kwako turacuraranga ni ibicurarangisho kavukire vyiwacu kandi birahura cyane nyakujya kwa piano na gitari n'ibindi bicurarangisha musanzu munsi umva amahanga ariko twebwe twahisemo gukoresha ibicurarangisho by'iwacu
mbega birashika mugatunganya ibiteramo abarundi bakaza kubaraba
yego cyane turatunganya ibiteramo hariya kuko hari abarundi benshi murabizi rero abo barundi turatunganya ibiteramo bararyoherwa cyane gose iyo babonye tuko turatamba tuko turavuza ingoma tuvuza ibicurarangisho kavukire barajyoherwa cyane kuko turatanga n'indemesho tukabaririmbira amajambo abaremesha abahanura kuko hari benshi bataye byizigiro ugasanga batanguye ingeso mbi ugasanga ntibacifata neza rero ndukeneye ko dutaha abarundi batagifise ubwenge cyangwa batagifise ingufu rero barajyoherwa cyane bakavuga ati kumbe turashari mu Burundi yego cyane
uti muracyari mu Burundi ndabona koko ugiye kora bicurangisha mufise umuntu yovuga ku mukiri mu Burundi mbega imiduri izinanga iyo muri kumavyigisha abandi muraronka ibikoresho mukoresha
kwavuye mu gihe tubifise kandi naho turi kandi tubona ko dusangiye nk'umuco ibikoresho turabironka kabisa
abasore bamenyesha ko bafise intumbero yo kuzoza barakora ibiteramo ahantu hose hahungiye impunzi z'abarundi nyinshi ariko bakamenyesha ko bagifise intambamye y'ibikoresho byabo bidashikana amajwi kure basaba ubishoboye wese kubafasha kugira bajane n'iterambere bashobore gushika ku ntumbero bihaye Ezira Hatungimana imahama ijwi rya Amerika
Urakoze Desire Hatungimana ikambia na Kivale naho abanyeshure bari muri za kaminuza basaba gushigikirwa kugira ngo bashobore kuwandanya biga umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo ni wabitubarira
Twebwe rwaruka twari mu mashuri ya kaminuza turafise ibibazo byinshi cyane ngaha mu bucu Uganda aho taronka ibidufashana cyane cyane mu bumenyi
uwo numwe mu rwaruka rw'abarundi bahungiye na Kivale muri Uganda rukeneye kwiga kaminuza Emery Kwizera yahunze ahejeje umwaka wa mbere wa kaminuza mu gisata cy'ubuvuzi akaba atabariza ugo rwaruka rw'abarundi bari na Kivale
Ike cyame twasavye n'ukuri ntituri bake dusavye yuko dufashe natwe tukaje ku ishuri kuko turabana nk'abandi cyane cyane dusaba mezo sharom magi n'ukuri ntako atagira n'umuvyeyi wifuvye n'umuvyeyi bapfakaje turamusavye akorane nabo bakorana badufashe natwe tubagarukire ko ngaha
urwo rwaruka rw'abarundi rero Mishira hamwe sebuna, Communauté Estudiantine de Burundi Donakivar, babashira mu migwine, umugwi wa mbere, n'uwabahunze bahejeje amashuri yisumbuye, baba 130. Umugwi wa kabiri, n'uwabaciriye hagati amashuri ya kaminuza, abo nabo bakaba ari 100. Umugwi wa gatatu, n'uwabanyeshure bari bahejeje kaminuza ariko batarandika ibitabo travaux de mémoire. Nabo ni 15. Umugwi wa kane rero muri Sebuna bavuga ko ari umugwi w'ugwaruka bari bahejeje kaminuza n'ibitabo barasomye ariko ubu bakaba batabona ico bari bukore kubandanya kwiga ntibyo bagwa nabi eka mbere no kuronswa akazi bo bikenguruka ivira koze arongoye ugoruna ni gwaruka rw'abarundi bahungiye na Kivale muri Uganda avuga ko bamaze kudodora aho baziga hose ko boshobora gukura imfashanyo
ico kibazo twaragishikirije hari abantu bari mu Bubiligi twari twarandikiye baragerageza barakora uko bashoboye bararondera uho dufasha hanyuma mu nyuma baravuganye na Maison Shalom Maison Shalom iratwemerera ko ishobora kuzodufasha baraje no ngaha baragize amalist rero turarindiriye ko hari ico bo dufasha
Emery Imana ajeje kumenyesha makuru muri Maison Shalom avuga ko ico bifuza ubwa mbere ari uko impore yoboneka mu gihugu abarundi bose bagataha ariko mukurindira ikigo Maison Shalom cifuza kugwaruka rwose rwahunze hogera gutahuka mu Burundi bakira abantu Emery Imana rera ati muri kino gihe ubujye dufise budushoboza gufasha ugwaruka rwahungiye mu Rwanda gusa araremesha ariko n'urwaruka rwahungiye mu bindi bihugu ntitwabibagiye aho ubujye buzobonekera hose tuzobashikako ariko kandi hari nirindi shirahamwe ririko rifasha buke ugo rwaruka ni shirahamwe Windrow Trust rikorana na HCR iryo naryo rikaba ariko ridafasha abarundi gusa muri iyo kambi ibamwe impunzi ziva mu bihugu birenga indwi bigasaba impunzi zose kwiyandikisha mu nyuma bagakoresha ibibazo abarundi bagera ku ndwi nibo bamaze kugira amahirwe yo kumenya baraheza batwagwa kwiga muri kaminuza Kampala hari nababiri kandi byatwaye kwiga mu gice cya kabiri cy'inyigisho za kaminuza aho bariko baca maîtrise muri Sebuna barashima ariko bavuga ko abarundi badakunze kuronka amahirwe kubera ururimi rw'icyongereza rukunze kubabera intambamye ariko kandi hari n'undi murwi w'urwo rwaruka bari na Kivale bariko bariga ku buryo bw'imijyango yabo abasigaye rero muri urwo rwaruka barindiriye kwiga kaminuza abagize umutima rugabo barindiriye bakora ubuzi buto bunyuranye harimo no gucuruza amagi nikaranga Leonce Niyongabo ina Kivale muri Uganda ijwi rya Amerika
Urakoze Leonce Niyongabo nino kuri ino nkuru yawe duce dusozera kino kiganiro cacu iwanyu mu ntara mwakoze mwe mwatwumviza ariko imbere yuko dutandukana tubabwire ko abantu batandatu ari bo baraye bahitanywe n'igitero ca bihevyi batera rusengero rw'abayisilamu ruri mu gisagara ca Quebec mu gihugu ca Canada cakoze kuri uno wa mungu munani nabo barakomerekeye cane muri ico gitero umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Justin Trudeau abicishije kuri Twitter yiwe yavuze ko ateye ivyatsi ico gitero yongera ahoza imiryango yose yabuze mugira umunsi mwiza mubanye no muvyanyu Diane na Hazuna Innocent Kimenyi tuzosubira jaho twatanguriye